Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Rwanda mutumvira kuri FM 104.3 no kuri Radio Inshuti ya Bose FM 98.3. Mu Burundi mushobora kutumvira ku mirongo migufi ya short waves. Mushobora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radioyacu@gmail.com. Na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.radioyacu.com. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Numwanya rero w'ikiganiro muri sanga. Mu gihe Uburundi buriko bwitegurira amatora y'ukwemera canke guhakana ibwirizwa shingiro rihinyanyuye mu gihugu cyose, ishyirahamwe AJAP ku rwego rwa Afrika, Association pour une jeunesse africaine progressiste, ryihaye igikorwa cyo guhanura abakiri batoro ku kugenewe kwigenza muri iki gihe cy'amatora yimirije no mu kiringo c'inyuma yaho. Ishyirahamwe AJAP ryashinzwe ku itariki 23 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2017. Iryo shyirahamwe rifise imigambi yo guhaka ryo abakiri bato ku gutanga intererano mu gutorera inyishu ibibazo byerekeye indero, kugwangiza ca sida n'izindi ndwara zandukira biciye mu mibonano mpuzabitsina, gutituka kw'imico hamwe no gufasha mu iterambere ry'igihugu. Iryo shyirahamwe kandi ryihaye umugambi wo kugwanya ikumira rifatiye ku bwoko, ibara ry'urukoba, amadini politiki, intara, igitsina n'ubwenegihugu, ribona ko yabaye inkomoko y'amatati mu Burundi no mu karere ka Afrika. Iryo shyirahamwe AJAP rikorera mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu, haba mu bijyanye n'imico n'imibano, indero, ibidukikije, iterambere, guhanahana amakuru n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ishyirahamwe AJAP rigerageza gukomeza imigenderanire hagati y'abakiri bato, baba abari mu gihugu canke mu makungu. Mu kiganiro muri sanga cuno musi ku bakiri bato, twatumiye Eric Nsengimana yashinze ishyirahamwe AJAP, akaba ari mu Burundi. Tutarambiranye, wanamutse Eric.
Mwaramutse.
Waducira ku mayange muri make icatumye ushiraho iryo shyirahamwe?
Ego nkuko mwageze kubivuga byinshi, icyatumye dushyiraho iryo shyirahamwe nuko twabonye ko urwaruka na twebwe dushoboye kugira icyo duterereye mu iterambere ry'ibihugu na cyane cyane mu Burundi. Nk'urwaruka twabonye ko tugiye hamwe ijwi ryacu rishobora kumvikana, tugiye hamwe ibyo dute ingufu zacu tukazishyira hamwe dushobora kugira icyo duterereye, kugira ngo dushobore guharanira agateka kacu na cyane cyane ko musanze muzi ko na cyane cyane ibikorwa by'ukwaruka usanga kenshi umenga birakengeretse, ariko twebwe twahisemo gushyira ingufu hamwe kubera ko dutahurana ntaryo ko urwaruka rufite intererano ntangere mu iterambere rya Afurika, na cyane cyane ko Afurika ariyo igizwe n'urwaruka ahanini ku mugabane munini iya. Tukizera ko dusize ingufu hamwe urwaruka rwose rwo muri Afurika tuzokura Afurika ku mugabane w'ibihugu bikenye.
Mufise abanywanyi bangana iki?
Uyu munsi mu Burundi dufite abanywanyi barenga 260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260, tuwa hafi imiliyoni zine.
Muri iki gihe Burundi buriko bwitegurira muri iyi minsi amatora akwibwirizwa ishingiro rihenyanyuye n'uruhe rwagwanye mu fisi.
Ego nkuko mubizi Burundi buriko buritegurira ku noneho ni kuri uyu wa 17 Rusama aho aho igihugu cyo Burundi n'abarundi bazaba biteguri bazuka baja gutora canke kwemeza canke guhakana ashingiro twegereyo nkuko twabyemeje nk'ugwaruka n'ubuhanura ugwaruka kugira ngo bashobore kumenya ingene bitwara muri bino bihe na cyane cyane usanga bitoroshe aho usanga kubera ko bamwe baba badahuje ibyiyumviro abanabariya ugasanga bishoboye gutuma ugwaruka rushobora gucanamwo kubera ibyo bihe binjiyemwo twebwe muri ajape rero twihaye intumbero y'ukubahanura no kubigisha no kubereka icyiza icyo bakora kugira ngo bashobore kubana neza mu mahoro ari naho twabateguriye inyigisho zitandukanye na cyane cyane mu bijyanye n'agateka kazi na muntu mu gisata cyacu cyo guharanira agateka kazi na muntu muri Afurika tukaba tubaha inyigisho zijyanye no gutatura amatasi bidashyiye mu nguvu kubasaba gukoresha imvugo yoroshe mu gihe bariko bariyamamaza cyangwa mu gihe bayaga no badasangiye imigambwe cyangwa badasangiye ibyiyumviro tukabereka n'ingene babikora guharanira agateka kazi na muntu kugira ngo iyo bariko bahuye n'uwo badavuga rumwe cyangwa se umurya mugambo cyangwa uriya bashobore kugira bashobore bashobore kutagwana cyangwa ngo bagire ibyo bapfa bishobora kubatuma agateka kazi na muntu bagahungabanya tukabahamagarira gusoneranira hagati yabo hanyuma muri ibyo tukabanabigisha ingene bakwiye kwihangira imirimo kugira ngo bashobore kuyibeshaho mu buzima na cyane cyane ko tuzi ko iyo umuntu atagira akazi atagira icyo akora ariho usanga kenshi umuntu wese ashobora kumukoresha hanyuma kandi turabigisha gutatura amatasi bidashyiye mu ngingo
icyicaro cy'ishyirahamwe ryanyu gikuru kirihe
icyicaro gikuru ku rwego rwa Afurika kiri mu Kigobe kuri Avenue Rukonwe nimero 4
mukorera mu gihugu cyose
yego dukorera mu makomine yose agize u Burundi
hari amashyirahamwe yandi atari make yitaho urwaruka mwa mukorana gute
amashyirahamwe nk'ubu turi ko twakoranye novuga muri poste election ku bijyanye n'ibimajije kuvuga dufashe umugongo n'ishyirahamwe mpuzamahanga FINEWAFE duhanye n'amashyirahamwe y'abanyamerika nka American Science Service na Search for Common Ground turi ko turakorana na bagide ni CPAG NELEJA GGB ayo yose nayo n'amashyirahamwe usanga ahurikiye mu gwaruka dukorana neza kandi turumvikana
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga mwavuze ko mukora mu bisata bitandukanye bisata harimwo ibyerekeye ibidukikije ibyerekeye amagara y'abantu kugwanya indwara kugerageza kubungabunga imico n'ibindi bitari bikemwe ducira ku mayange ingene mu bikoramwo muri ibyo bisata
ego murakoze cyane nk'uko bisanzwe muri ibyo bisata dusanzwe dukora dufatiye nko ku gisata cy'amagara y'abantu nk'uko mubizi mu Burundi na cyane cyane mu mashure usanga ugwaruka rwinshi rugenda ruheba amashure kubera inda z'indaro abandi ugasanga bagenda birukanwa mu miryango kubera ko batwajije inda abakobwa cyane se bakaba ibicibwa mu miryango ibyo nabyo bikaba ari inkwezi z'amarere kubera ko usanga ugwaruka rwinshi iyo rutize rudashobora no kugira akazoza keza na cyane cyane ko bamwe bashobora bigira kwirigara abandi nabo bagasha bihungira abandi nabo ugasanga nyene abanyepolitike barabakoresheje mu bintu bishobora kubatwara ubuzima bwabo rero twebwe muri ivyo turagerageza kwigisha ugwaruka ingaruka mbi zoshikira mu gihe batwaye inda batifuza tukagerageza kubigisha ingaruka mbi zibashikira igihe baheze ishure turabyita turicishije mu nkino ico twita amasketch hanyuma turafite n'abaganga basanzwe baca batanga inyigisho mu gisata ca Shante hanyuma mu gisata cy'imico na karanga turigisha mbese kanashaho na nimigwi ije ntambo no gukomeza akaranga n'imico nkuko musanzwe mu biziko igihugu canke kontina byose bihagaze ku muco. Iyo umuco w'igihugu umaze gutituka kenshi usanga icyo gihugu cyafashe imico y'ikindi gihugu, gutyo ukazosanga icyo gihugu cyatituye imico yacyo kitagira igihugu. Twebwe rero turagerageza gukomeza akaranga imico y'ibihugu tukabyubahiriza, mbere turiko turagerageza kubimenyekanisha ku buryo n'intambo turiko turagerageza ko mu migwi yacu twigisha Ikirundi Nyakirundi hanyuma tukabikora mu Kirundi. Ibihugu byose dufuga muri Afrika bakagerageza gukora umuco wabyo, na cyane cyane ko no muri twama dukora navuga imahuriro uko imyaka ibiri heze ku rwego rwa Afrika, naho nyine turagerageza kwerekana imico y'ibihugu bitandukanye, tukagerageza no guhamagarira urwaruka kuguma ku mico y'abasokuru kugira ntidutwagwe n'ibyubu. Hanyuma mu bijyanye n'ibidukikije naho nyine ari nacyo gisata dukoreramo, na cyane cyane rwose turagira amapepiniyeri tukagwera ibiti bikiri imbuto hanyuma tukabitegura, duhejeje kubitegura bimwe turabitera mu gukingira inzuzi, ibyo tudashoboye gutera turabiha abenegihugu kandi tukabibaha ku buntu kugira ngo bashobore gukingira ibidukikije aho baba bari, ariko cyane cyane tubitera ku misozi no mu gukingira inzuzi.
Murakoze. Tuze ku mirongo ya telefone, dufite Leo Kargo, uratwumva?
Cyane munyamakuru, mwaramutse cyane mwiriwe bivanye naho ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Madamu Fise.
Murakoze, haracyari mu gitondo. Mufise ikibazo cyane icyumviro muterera?
Ego, narifise akabazo hamwe n'icyumviro nashaka guterera, na cyane cyane ntangure ndamutse uwo mutumire arongoye ajap.
Arabumva?
Ego, cyane cyane nashaka kumubaza akabazo gato inda gahere ko ndebujya ajate ni ishyirahamwe ryoba riri mu mashyirahamwe yigenga cyangwa n'ishyirahamwe ryoba riri mu kwakwa Leta cyangwa reka tuvuge yuko ryoba riri impande ya Leta. Ko n'akabazo ka mbere nashaka gusa nk'umubaza kuko duhari turaba urwaruka ngaha mu Burundi, kuko na jyewe ndi urwaruka kuko mpagaze ngaha muri provinsi ya Mwaro, turabona ko dufite ibibazo byinshi byinshi kandi dushaka yuko amaleta yacu ashobora kuba yotorera inyishu. Watuye turaba ibyumviro bifite ishyirahamwe ya Jape, tugashobora kuba twovuga yuko Jape ryoba rifise izindi ntumbero zitandukanye n'izo urwaruka ngaha mu Burundi twe dufise. Tugate kuvyo utwaje ingene ugaruka tubayeho ni cyane cyane n'ubushomeri, mugabe tukavuga tuti ubushomeri kugira ruvero tuvana na politiki abategetsi baba bafise, tukabona yuko atateramera ahubwo abategetsi baba bariko baraturondera nk'ugaruka. Rero na cyane cyane nashaka abantu ase nk'uhadusa umuco na cyane cyane ugaruka ruka rwamwumviriza kugira ngo dushobore kumva ko ajyate ari ishyirahamwe koko ry'ugaruka riharanira inyungu z'ugaruka. Murakoze ngaho ku ijwi rya Amerika.
Murakoze mu mwishyure Eric.
Nubwo ntumenga yashavuye cyane ishyirahamwe ya Jape nagomba namumenyeshe ko ari ishyirahamwe ry'ugwaruka nyafurika rikorera mu bihugu ishyirahamwe mparani na majyambere ry'ugwaruka nyafurika rikorera mu bihugu 47 ryatanguye mu Cankuzo umwaka w'2007 rikaba uno munsi rikorera mu Burundi bwose n'imwaro, yifuza kugira kuraba urongoye intara ya Mwaro kugira ashobore kwinjira kugira ibyo avuga abyibonere, na cyane cyane ko bishobora kumufasha guhindura ibyiyumviro. Ndashobora kugira kuza kumuha nimero niyaba ariko aratwumviriza kugira ngo yishyire no kushishara gikuru cya Jape ngahe Mwaro. Hanyuma ku bijyanye n'uko ambajije ati barabye urwaruka uno munsi ingorane rufite, ingorane rufite urwaruka twebwe tuzishyira mu migwi navuga nk'itatu, na cyane cyane urwaruka usanga rufite ingorane nyamukuru yuko udatahura ibyo rurimwo, na cyane cyane ko usanga dufise navuga kutahindura ibyiyumviro, ugasanga uko wama wiyumvira uyu munsi niko wama wiyumvira ejo. uno munsi twege tuge nama yandi ma organisation internationale twiyumvira guhera gushika mu mwaka wa 2063. Hariho rero n'abakiri muri 2010 n'abakiri muri 2005 hakaba n'abari muri 2018. Rero icyo gihe novuga ko ugaruka guyumvira nk'uko bashobora kuja hamwe bakaza muri ajap tukabigisha kugira ngo babone nibyo nizo mbugo dukuvuga ngo ishyamwe riri mu kwa kwa leta cyangwa ishyamwe riri mu bigenga ibyo birashobora kubavamwo bamaze kubona akamaro k'ishyamwe ajap kuko ishyamwe ajap rimwe abantu benshi bifite programme yukweteza imbere nk'ubu turiko turashyiraho ikigega fish novuga Ford Investissement de la Jeunesse kizoshobora gufasha guha ingurane ugwaruka leader ingwate kubera ko twabonye kugwaruka gwinshi usanga rutagira amazu rutagira akazi ngo rugira amatitre rwatiriza muri banki ugasanga ariko muri ugo gwaruka ari ugwaruka ro responsable rushaka gukora rushaka kwiteza imbere rukabura imitahe ayishyiramo rero ajap ivyo twarabitahuye turavuga tuti twebwe nk'ugwaruka turi benshi twamatuko turavuga ingorane zina ziriya none nigiye twakora twebwe nk'ugwaruka kugira ngo dushobore kwerekana ko natwe aho turi dushoboye turavuga tuti reka ugwaruka rumaze kwerevuka dushobore kugira contribution dushyire hamwe ingufu hanyuma twishyirireho ikigega twebwe nyene kizoshobora kudufasha kwiteza imbere nibaza ko nungahe imwaro nimba atarinjira muri ajape yaratepfe ni amaze kwinjirayo niho yogerageza kutunegura yamaze kutubona cyangwa afata position yamaze kubona uno munsi ibikorwa turiko turakora mwaro turarima imboga naho nyene inama nk'izi zirabandanya zo kwigisha ugaruka mu na cyane n'ubuduheruka kugira amaformation y'abanyeshuri kuri ENAC mu Kibimba ibyo byose ni ibikorwa biriko birakogwa mwaro kandi tukarima kandi tukorora. Rero ugwaruka aho tugeze turi mu byiyumviro byo kwiteza imbere ibyiyumviro byo kuvuga ngo duhengamiye haya canke ngaha ivyo nta kibanza kininiya novuga bigifise muri kino gihugu cacu.
Tufise kandi Jean Claude uratwumva?
Ndabakurikiye gatanu kuri gatanu ndi Ngoka Jean Claude ndi mu karere ka Ngoma ni mu murenge wa Gasano ni mu kagari ka Kerwa ndi umukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika gatanu kuri gatanu.
Aho ni mu Rwanda?
Ni mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba.
Yego, ufite ikibazo cyangwa icyiyumviro uterera?
Ni ukuri mbanje kubashimira cyane kuri iyo nsanganyamatsiko mwateguye y'abaturanyi bacu b'i Burundi. Muri iki gihe barimo nyine cy'amatora, tuba tubifuriza natwe ko amatora yaba mu mucyo nta mpungenge zihemo bakumvikana cyane cyane urwaruka nk'uko mwarugarutseho mu kiganiro nabo bakabasha gufatanyiriza hamwe kandi bakugendera ku mategeko nta kavuyo kajemo ika matora yabakabasha kugenda neza. Urumva ko ari ibintu byiza cyane kandi hari n'urwarukana rwo rukabasha kwigishwa muri iki gihe cy'amatora nyine ntibigomeke bakabasha gukurikiza amabwiriza aba ari kugenda agezwaho n'amashyaka aba yaratoranyijwe mu gihugu cyabo nta bintu by'imvururu bijemo. Urumva ko natwe bidufashe cyane nk'abaturanyi babo iyo twumvise ko amatora yakozwe mu mucyo akarangira mu mucyo ni ibintu byiza cyane bidushimisha. Kubw'ibyo rero nkaba ari icyo cyiyumviro navuga ku rwaruka rwose rw'u Burundi rugira ugerageze ukore mu matora mu mucyo nimba gukora mu mazu yamamaze mu mucyo ibintu byose biri mu buryo hakaza muri make natwe bizadushimisha kandi tuzari inyuma tuzakomeza tubifurize intsinzi nziza bihitiramo gutora uwo bashaka.
Murakoze.
Ubwo rero naho ndi njyenyine ndi kumwe n'undi munywanyi hano nawe washakaga gutanga igitekerezo kugira ngo nawe abona ko Radio Ijwi rya Amerika irabyumvikanira hose nawe abashe gutanga igitekerezo kuri iyo nsanganyamatsiko mwateguye.
Yego, yitwa nde?
Halo,
watubwira izina?
Nitwa Semana Vincent.
Uri muri icyo gice nyine cyo mu Rwanda?
Nani muri icyo gice cyo mu Rwanda.
Yego, ufite icyumviro gishyikirize?
Nanjye ndimo ndabashimira kuri icyo gitekerezo mwagize kuri iyo nsanganyamatsiko muriho n'abaturage bacu ko b'i Burundi ko bafite amatora tuyifuza ko rwose yazagenda neza rwose ari mu mucyo nta kibazo na gito kivutsemo kandi tuyifuriza itsinzi.
Murakoze. Dufite kandi Thierry, uratwumva? Thierry?
Halo,
uratwumva?
kurinda bumbi.
Watubwire irindi zina naho hamagari?
Ni ahisa kindi Bujumbura.
Yego, mufise icyumviro canke kibazo?
Mbure ni icyumviro ngira ngo munyuma gikurikirwa n'intererano. Nago mu bwa gikurikirwa n'ikibazo. Nago mu bwa mbere ndamutumutumire hanyuma ivyo koko kugira ngo bibazo biba kenshi mu matora cyari kurikira matora kenshi nuko gwaruka ruba rubirimo. Kandi kugira ngo bihabye nuko gwaruka ariko ruje imbere ugahabwa inyigisho zikwiye. Rero nanjye niyumvira nti yaba ugwaruka guhise ruri mu mashyirahamwe mwe n'aya ingorane zikunda gukurikira n'iziba ziba. Rero nanjye nifuza rero ko utera ka mu gwaruka rukabizamo ku bwinshi ukijukira amashyirahamwe nk'aya. Ariko nagamba z'umutumire muri ya note y'iwanyu nabonye akantu kuko umenga bavuga ngo barahuza amashyirahamwe ari mu gihugu hagati n'ayari mu bindi bihugu bitandukanye. Agomba duha akarorero k'ishyirahamwe ifitaniye imigenderanire na JAP yo mu mahanga. Hama rero kandi yavuze ngo kugaruka ngo uyu munsi gwihutiye ngo ibikorwa imigambi yo kwiteza imbere. Iradatiki yakivuze afatiye ku biharuro bafite mu ishyirahamwe iwabo, ibiharuro by'abanywanyi. Babona abanywanyi bafite bangana gute. Icyo yafatiye ko kugira tubwire gutyo kubera ko nibaza ko urabye muri rusange igafatira muri rusange ngo usanga habayemo kuyenda. Hanyuma ibyo yavuze binabishyigikiye cyane kugira ngo ingorane zikurikira amatora cyangwa ibindi byose bikurikira bibi bigabanuke ni uko rwaruka ruba rufite imigambi myiza cyangwa ruba rushyigikiye mu migambi y'iterambere. Numvise ko ari ikigega bagiye gushinga mbere ngire ko ndanamusaba ko mbure niyo yagenda ngaho muze kumushoboza ko dushobora kuvugana ko numvise bafite imigambi myinshi y'iterambere. Nagomba ndamubaze ko icyo kigega nticyajyaho nataka jambi tuvugana mu mpera za kino kiganiro kugira ngo ndamubaze ko hari ikintu gishobora kudufasha. Murakoze cyane Sibeli.
Murakoze. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Mwamwishura kuri ico kibazo abajije ko ari ishyirahamwe ryo mu mahanga mwa mukorana.
Ego arakoze cyane nkuko yabivuze ngira ntiyatahuye twamubwiye ko ajape nyine ariyo Organisation Africaine de la Jeunesse navuga ishyirahamwe mpuzamahanga gwaruka muri Afurika. Dukorera muri Afurika mu bihugu 43 n'indwi nk'uko nari nabivuze ubwa mbere. Hanyuma muri ibyo amashyirahamwe dukorana ni menshi, navuga nk'abapartenere usanga dukorana nk'ubu turakorana nk'amashyirahamwe, navuga amashyirahamwe kenshi usanga dukorana n'amashyirahamwe manini manini, navuga nka Pencop. Pencop ni raison pour la culture de la paix au niveau de l'Afrique, navuga n'igisata cya UNESCO gijejwe amahoro mu gwaruka. Igihe turakorana cyane mu bihugu bitandukanye kubera ko dusanzwe turi abapartenere ba novuga dukorana neza n'icanka turi abapartenere ba UNESCO. Hanyuma abandi dukorana ni n'amashyirahamwe aya mpuzamakungu nyine ya Nations Unies dufite imigenderanire dusanzwe dukorana, ariko amashyirahamwe mato mato ayo navuze mu Burundi dukorana nimba atari yatahuye ni GGB, CPAG na GGB, CPAG n'abagide n'abascouti. Abo nibo dusanzwe dukorana ngaha mu Burundi amashyirahamwe mato mato. Ayandi mashyirahamwe yo hanze dukorana nyine n'aya mantene y'iwacu dusanzwe dufise muri ibyo bihugu. Hanyuma nagomba nshimire abanyarwanda batwifurije amatora meza. Nabo nyine ndababwira ko dukorana neza kandi dukorerayo, kandi no muri Forum Panafricaine de la Jeunesse yabereye mu Burundi bakaba bari barungitse intumwa. Turabishima cyane ingene ugwaruka rurengera cyane ibyumviro bya politiki bagashyira imbere ibijyanye n'iterambere ryabo. Hanyuma yavuze ati gushyira hamwe ibikorwa by'amashyirahamwe ikinakivuze ko ari ibikorwa by'iwacu nyine tusanzwe turiko turakorera muri ibyo bihugu. Hanyuma ikindi nacyo yavuze ati none mwe mufite abanywanyi bangana gute, ikinaye nacishuye ko ubu tugeze mu 400,000 mu miliyoni 4 zo kwaruka rumaze kwitabira uwo mugambi wo gukura Afurika ku mugabane w'ibihugu bikenye. Hanyuma kijyanye na Fije nasho nyene na nakivuze ko ari ikigega turiko turashiraho kizosuma ubwo karushobora kwisununura na cyane cyane muri kino gihe tubona ko abariko baraheza amashuri usanga ari benshi ariko ugasanga batagira icyo bashobora gukora kandi na leta ikabivuga ko idashobora kubaha akazi rero twege tugerageza gukura amaboko mu mpuzu nk'urwaruka natwe tukerekana icyo twashobora gukora na cyane cyane mu kubigishiriza entrepreneuria kugira ngo bashobore kuva muri shomaje.
Dufise kandi Moses. Moses uratumva?
Ego ndabumva cyane.
Watubwire izina naho uhamagaye uri?
Ni niyo nkuru ni mitaga Afrika yego.
Ego ufise ikibazo cyanke icyumviro?
Ni icyumviro.
Ego.
Kamale simile mutumire kwanza ni cyumvira cyo afite kugaruka ku Burundi. Ego ntaragire nico mvuga ahubwo kamanze moze na barundi barayagize ibyago muri akibitoki. Icyo nagomba cyane no kuvuga nuko ugaruka kabisa nkuko nimba byoshera hamwe byatanguye nimba bimeze neza cyane kandi nange ndagifuriza gushikendera kandi ababyi ati ndabatera intege kuko ni byiza cyane kuko ugaruka guno munsi mu Burundi abenshi basanga baruke mu bintu bya politiki batinze kujya hano kugira ngo ubungurane byiyumvire ku buryo bwo kwiteza imbere ariko ibyo shyirahamwe nimba ari gukorera akora kandi kaba ari gukora mu gihugu cyose byo negera cyane kuko aba urwaruka rujyoboneraho no kwiyungunganya ndetse ahubwo bakigeza n'imbere bakagira n'amasosiyo ahubwo bakwiye kugira n'utundi asosiyasiyo kera nk'amashuri nko ku mashuri akabishyiraho kugira ngo abanyeshuri babone ingene boza baragira bafashanya mu guteramo ibyiyumviro byisumbuye gatonya ku buryo batiyumvira ibintu bya politiki cyane kuko urabona kugwaruka mu Burundi na cyane cyane wacu barakoreshwa mu bintu bya politiki bamara gukoreshwa mu bintu bya politiki basanga ubwo bakagiye no mu ntambara na cyane cyane aho gutanana ndamusaba uwo arongoye cyo ngo runane rwagwaruka ko yogira kabisa akagera mu ma province yose ijya gushyira hamwe kashi kamara ko
murakoze. Emile nawe nyina duteye akama Emile uratwumva?
Ego
ndaho. Ego. Turaho. Watubwira iri izina naho uri?
Sanaho muremye ndi mu Kirundo.
Ego ufite ikibazo cyanke intererano?
Intererano cy'imbiro.
Ego.
Yagomba gusisa ibintu ntuse iterambere mu Burundi riragoye kubera ingorane za politike zirimo umuntu nabona ntuzenga na atase no kubona kazoza igihugu ukuntu ubonye politike yaho ukuntu abantu bangaye nabo kubatsa igihugu benshi bangaye mbona kwera iterambere ryo gwaruka ata muntu aribona kubera ingorane zihari ya zugwaruka ni nyinshi benshi bakoreshwa mu bya politiki vema sinzi nabyo mbona iryo huriro sinzi yuko nabo baba bakorana n'ubutegetsi bakabona yuko bashe kugira gukora iyo migambi mu gutavuga umwe n'ubutegetsi biragoye nta mugambi wokora murakoze
murakoze cyane Eric muhavuga kwiki
murakoze cyane nagoma manda shimire maze simuri Afrika y'epfo yaduteye intege nongera ndamumenyesha nkuko yakabisa bati dukorere mu ntara zose ko ajarape ikorera mu gihugu cyose no mu makomine yose agize Burundi hanyuma ikindi turiko turatera intege ugwaruka kugira ngo rushobore kwijukira amakoperative na cyane cyane ko leta y'u Burundi yashoboye gufasha kugira ngo muri ya mafaranga ya miliyoni amajana atanu itanga buri komine ko yavuze ko ibice 80% bizokoreshwa mu iterambere. Turiko turahimiriza urwaruka ko basabye ko byoca mu makoperative kwijukira gukora amakoperative n'imigambi kugira ngo bize bibafashe kwiteza imbere. Hanyuma ikindi nacyo novuga no muri Afurika y'Epfo nyine turakorerayo nk'uko bisanzwe ari organisation africaine de la jeunesse kukijanye na nuyu ajije gushikiriza ari mu Kirundo avuga ati twege ntubona ingene ingene kazoza kacu nuko uvuga ameze nkuyebuye atavuga rumwe na nabayetegetsi ati nta kintu ushobora gukora ngaha na cyane cyane ko bamwe bahunze birababaje nyine kubona umuntu ahunga igihugu akaba atari mu gihugu ariko twege nk'uko byama turatera kama kugira ngo bashobore guhunguka baze bifatikanye natwe mu iterambere kuko nta bandi bazubaka igihugu cyacu atari abarundi bo nyene ubwabo. Icyo namubwira ni uko numva ko Brema akeneye imfashanyo yo kwegera abatwara jape mu Kirundo kugira ngo bashobore kumufasha kugira ashobore kugarukana ibyizigiro kuko iterambere rirakunda byose ni mu mutwe. Leta hajya icyo nagiye mbona kenshi mudahuriza ko nigihe ushaka gukora ikintu utayibwiye. Iyo ushaka gukora ikintu utayibwiye nabo bagira amakenga kuko akazi kabo ni ukuraba ntihabe novuga peritiribasiyo y'umutekano. Ariko ibyo utegura kugira purandagiso yawe ukayishyikiriza minisiteri bijejwe hanyuma ukabishyikiriza buramatari na musitanteri nta muntu n'umwe akubuza gukora ibikorwa by'iterambere mu Burundi. Nagiye mbona ko abantu benshi hari n'abatugirama nama nyine ugasanga bafite nk'ibyo byumvira bakavuga ngo twe tubone ingene twokora ibikorwa mu ntari iwacu nkababwira nti nimubyene mukore ku mugaragaro izuba ryaka mwinforma ababijejwe ko natwegiye dukeneye gukora ikintu dutegereza kubamenyesha ibyo turiko turakora tukabereka ko atari ibintu bigira nabi arama nama y'iterambere ry'ugwaruka na nama n'imwe y'ugwaruka ndumva bahagaritse mu Burundi bwose leta dukorana neza atari uko tuba tuvuga ngo turi mu kwa kwayo ariko tuba turiko dukora ibikorwa biteza imbere igihugu biteza imbere ugwaruka none biteza imbere ugwaruka biteza imbere igihugu kuko turi abana b'igihugu turi abarundi ibyo tubwirizwa gukora dutegerezwa kubikora twisunze amategeko kandi uko tubikora twisunze amategeko niko bizofasha mu kugira ngo dushobore kwiteza imbere twege nyine. Rero ndamuhamagariye kwegera abayoboye ishyirahamwe aja niba afite imigambi ashobora kuvuga ati imigambi nifuza kuyishyikiriza bashobora gukorana nta kibazo twebwe imiryango yugururiwe umuntu wese afite ishaterera na cyane cyane ko ari urwego ugwaruka rushyikirizamo ibyiyumviro.
Louis Michel nawe araduteye akamo. Louis Michel
ndakumva nshiki
uhamagaye uri he?
Ndi mu Rwanda hano muri Kamonyi district mu ntara y'Amajyepfo.
Yego, ufite icyumviro cyangwa ikibazo?
Ndiye mfite icyumviro vrema.
Yego, mushigikirize.
Ndagira ngo ngire uwo mutumire. Bose ubu mu Burundi yego mfite ikibazo. Kidakomeye cyane ariko gikomeye. Mu Burundi mfite ikibazo rubyiruko. Ubu ngubu nkomeragana ko mu cyumweru gikomeye cyane. Cy'amatora, mugiye gutaha itegeko nshinga. Ibindi ntumbyihoreye. Kwera ko leo kenye kushinga mwini vipandi bibiri wanga waki oya abandi waki yego ya numbise jewe ukuni bimeze uya umbise nya kurumuza mahanga ukuni bivuga au niwezo kwenye alimichi wazo hivi hindi ni mamu vijore mwanza mkwerebi ya mwirangize mwje mwitele kushinga mwitore mwitore oya yee mergwe cyangwa se mutore yego yemerwe hanyuma ubuzima bw'igihugu bukomeze mwone kujya mu bindi nicyo ngenje ngo uwo mutumye ese wa mutumye wowe urabitekereza wiki ari amatora murimo uratekereza wiki hari ibindi wowe wandikanye nayo panga amatora hanyuma tubone kujya mu bindi by'urubyiruko nabyo byari bisanzwe nyuma y'amatora bizakomeza.
Murakoze.
Mwikanye.
Yego, murakoze.
Naho naringere je uri Michelle, muhanda mu matora. Ibindi muzabikomeza wa mutumire. Murakoze cyane.
Murakoze. Muhavuga ku iki? Eric.
Bivuga ni bihe bikomeye nyine by'amatora na cyane cyane ko hari abaye bifuza gutora ego cyangwa abandi bagatora oya. Ariko icyo nagomba ndabamenyeshe ni uko igihugu cy'u Burundi ari igihugu kirangwa na demokarasi ari turi muri ntunze mu ntwaro za demokarasi muri icyo gihe umuntu wese ararekuriwe gutora oya cyangwa akarekurirwa gutora ego mu mutekano ntangere nico gituma mu Islam ya Jape duvuga tuti uvuze ego nta kibazo uvuze oya ni sawa hanyuma ibijyanye na ibijyanye no gutrasha bibera mu mwiharo wa ry'amatorwa hanyuma ahanyene tukaba tuvuga tuti kugira ntihazogire umuntu n'umwe avuga ngo nararenganijwe ajate ikaba yashoboye gutanga abona kwita abarorerezi bari bazokora mu gihe cy'amatora cy'ukwemeza ibyirizwa shingiro cyane kuri hatana ibihumbi 2500 tukaba dufite n'aba observateri abo twita observateri nasiyono bajya bagenda mu ntara zose baduha amakuru abari karabera mu
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mutumire wacu turamutakaje ku murongo wa telefone ariko turabandanya ikiganiro turagerageza tube tumurondere muri uwo mwanya reka tube turabashiriye ko promo
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Umutumire wacu twasubiye ku murongo wa telefone mwobandaniza aho mwari mugeze
ego nkuko twendeje kubabwira ko twashoboye kurungika aba observatere bacu ku rubuga rwahazobera amatora kugira bashoboye kuraba aho gatoya y'akazina muntu kubahirijwe barabe ko bubahiriza novuga ni procedure electorale bubahiriza kandi amategeko agenga amatora kandi bakaraba ko umutekano amahoro atawutora mu musunikano ibyo byose nibyo bazoraba kuri terrain hanyuma bakaraba kandi ko mu gihe cy'amatora byose bizoba bimeze neza hanyuma bakaraba n'iharuko ry'amatora ry'amajwi abashoboye kunganya cyangwa basumbanije kugira ngo ntibishobore gutera imvururu hanyuma tukazogira icegeranyo mwese muzokironka inyuma y'iharuko ry'amajwi ya oya canke ego nico rero n'igikorwa turiko turakora nk'uko namwe mwabivuze hakiri kare tugitangura nagomba ndamumenyeshe ko uyu munyarwanda Louis Michel ko ari igikorwa turiko turakora cyangwa kandi twatanguye kandi tuzobandanya gushika mbere n'inyuma y'amatora kandi tukabamenyesha ko itorwa ry'ibwirizwa shingiro ari ikintu gikomeye cyane rwose nk'uko yabivuze kuko ari novuga aricyo kizotuma igihugu kibandanya nk'uko yavuze ati ndiko ndumviriza mu makungu ingene bamwavuga abandi hariya umwe wese afite uburenganzira bw'ingene ashobora kuvuga iki cyangwa kiriya na cyane cyane amaorganizasiyo atandukanye bivanye n'intumbero baba bafise bivanye kandi n'ibiri muri misiyo y'ibyo bakora rero ntuze ajape ayihagaze ni uko izocungera neza amatora atayihengamiye hanyuma igashyikiriza icyegeranyo cyayo
ibyo bisaba uburyo mufise mukura he
murakoze cyane nk'uko mubizi turiko turavugana na Union Africaine aricyo byiko ari novuga ishyirahamwe risanzwe ridufashe mu mugongo kugira ngo turabe uko bizogenda ariko ni nayo ikadufata mu mugongo uno munsi ishobora kudufata mu mugongo ejo ariko nkuko twabwiye dusanzwe abanywanyi mu Burundi bwose nibo baca baca kuri tere tugakoresha uburyo buke bushoboka hanyuma tukarungika abo baba bagiye gihugu nabo turafite nkuko mubyumva ishyirahamwe maze ko ribeshaho n'amakontribution y'abanywanyi akaba ari yazoshobora gutuma bashobora gushika ku rubuga kugira birabire ku bikorwa biriko biragenda.
Tugarutse kuri ivyerekeye ugwaruka umuntu afashe muri rusangi mu karere ka Afrika havugwa ko ibice 65% ku ijana by'abanyafrika bigize n'ugwaruka abari munsi y'imyaka 25 mugabo bagiramiwe n'ibibazo bikomeye cyane bahanganye navyo byerekeye ubushomeri ivyerekeye kutabona iyo baja kubera amareta kumbura dashiraho uburyo bwo kubafasha kugira ngo bashobore kwiteza imbere kenshi turabona ingene ibibazo bahura ariko barondera kuja mu karere k'Iburaya baciye mu karere ka Sahel na Sahara benshi badashobora no gushikira iyo bashaka kuja nabashoboye gushika hafi yaho ukuntu bafatwa nko mu gihugu cha Libya amasanamu twabonye kuri CNN yarateye agahinda kubyerekeye nkuko mavuze ko mukora ku rwego rwa Afrika icyo kibazo umwe mukibona gute
mbo icyo kibazo ni kibazo kidahagaritse cyane mutima cyane gose mu ishyira hamwe aja ku rwego rwa Afrika ndetse n'igihe duhitamo kukura n'abajene baserukira abandi ku rwego rwa Afrika mu Burundi hakaba hahuriye ibihugu 40 mu mwaka w'2017 itariki 21 gushika 2025 twigira hamwe nyene icyo kibazo nicyo twakora nk'ugwaruka kugira ngo dushobore guhagarika izo ayo ma kugenda kurondera ubuzima mu bihugu bya Buraya bibatwa ariyo bimeze neza bamwe bakapfa abandi bakabera ibimuga twebwe mu bijyanye ku muntu nzi yagaze mu ishyirahamwe aja icya mbere ni uko twateye ibyatsi iyo nyifato y'ibihugu bimwe bimwe na cyane cyane za Libya urabye ingene bafata bagenzi babo b'abanyafurika hanyuma ikindi nacyo ni ukugwaruka guhindura ibyiyumviro rukamenya ko ubuzima butari muri ibyo bihugu bya Buraya gusa ariko no ngaha tugiye hamwe dushobora kugira ubuzima bwiza tukiteza imbere tugakora imigambi kandi tukabaho kandi icyo nacyo ni ukubera ko kenshi na kenshi usanga bivana n'ingene n'inyigisho baciye bagiye babaha aho baba ugasanga kandi bivana n'ukuntu badakunda ibihugu byabo ibyo nabyo udakunda igihugu cyawe nyine urumva ko ucugira ikibazo cy'iki ucugira ikibazo muri kazoza kawe rero novuga ko bokurikira inyigisho bahabwa ku ishuri bakagerageza kuzihuza n'imico yabo kugira ngo bashobore kwihangira imirimo ejo bazoronke novuga bazoronke ubuzima bwiza kindi turiho turagira novuga siko turagira pledoye kugira ngo ugwaruka rushobore kuja mu nzego zifata ingingo kubera ko kenshi na kenshi usanga rutari mu nzego zifata ingingo usanga ababa bari mu nzego zifata ingingo bazuzagira cyane ni nacyo gituma twavuze tuti ubu raporo twasohoye nk'ugwaruka rwose muri Afrika ruserukira Urundi twashoboye kuzihama leta ya Afrika n'ubumwe bwa Afrika aho basa amabiro hose mbere no kuri siyeje kugira ngo mu byo biga nk'abakuru b'ibihugu cyangwa imigambi bigira leta bazibame bibuka intererano y'ugwaruka kwa ari intangere mu iterambere rya Afrika.
Tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Innocent uratwumva?
Yego ndabumva.
Watubwira irindi zina nahuri?
Yego ndi Innocent Bimenyimana ndi Burundi.
Yego ufite ikibazo cyangwa icyumviro uterera?
Icyumviro yego cyangwa icyumviro na kwa kwanza nta jate cyane nagifatiye mu nzira kuko muri Aziki no mu Burundi mirongo yose midakora nkajya pele ko bakora iki kugira nkajya gukwaruka nkasigira icyo turonka nkajya imaze imyaka ibiri ntebije amashuri yisumbuye mbwa nta kazi bari ko bakora iki nkasebye kugira badufashe turonka nk'ubuzi.
Murakoze.
Nkunga nk'amaki nakugira Amerika kugira ngo dukorera mukadufasha kugira tubumbe naho abanyagihugu nk'abanyagihugu bazaba kubumba neza ko tudashyikira ngo ahetse kubashimira kwitanga mu dufasha kuko Burundi nabona byo byabaye nabi ko haragize kumiza radio bibiri bisigaye kumiza mu Burundi radio Burundi nenda bitanganiro nayo nyine no munsi bari haiga cyo bizanga kuvinde neza makuru naje ngo ndusomore
murakoze
ndetse n'yenera n'yanya n'insitsi
murakoze murakoze Eric mu kwishura kuri icyo kibazo yarabajije
Eko arakoze cyane nkuko nayimpeje kubishyikiriza ugwaruka bwomenya na cyane cyane abahejeje amashuri gushyira mu ngiro ibyo bize bakibagira ko umuntu ahejeje amashuri bazoca baza kumusohora muhira n'imodoka bamubwira ati wowe uzoshoba guverineri bashoboye kugira gushyira mu ngiro ibyo bize bakakorera amakoperative na cyane cyane benshi bakayihangira imirimo uzosanga bashoboye kwiteza imbere ubu birakenewe ko hashobora kuba ihinduka mu mutwe changement de mentalité bakamenya ati tugeze mu ntuze muri mu ntuze tugeze mu gihe kihe kuko haje hafi mu bintu bya mbere iri kirakora iri kiragerageza kwigisha abashomeri ingene nk'abantu bize bashobora kuyangira amaproje bashobora kurondera amaproje ndaye no mu Burundi biroroshe kuronka akazi kubera ko usanga na nyine ubwo gwaruka guyishigisha ingaro kugira ku maradiyo bavuga ko bakenye abashomeri bose bivuga bibereye muhira nta kintu na kimwe aba ari karaterera mu gihugu kugira ngo ashobore kugira kuronka nako kazi na ori kandi yasanzwe bazikino risike yena yese nimba udafite amahera angaje umutwe wawe angaje ingufu zawe uje kuri tere ube umuvolontere mu mashyirahamwe ugire experience gutyo uzosanga uri no muri aya ma ONG internationale jenzi benshi benshi bari muri ajafe bamaze kuronka ubuzi haba muri leta bataburonka kubera ko bari mu mugambi wicanka uriya ariko kubera competence kubera ko berekanye icyo bashoboye abandi benshi jewe nzi ntukubwa ndavugira ngahanzi bakora mu ma ONG amerika banashaka bose batanguye mu association nk'uko iwacu bakora bagira bakora bitanga gutinda uno munsi na bashaje domisiyo bahembwa demeriye ikibazo nyamukuru twe dufite mu mutwe mu Burundi ntihinduka by'ibyiyumviro ku buryo usanga umuntu wese icyo ashaka gukora abanza gusaba umushahara n'imbere yuko akora ariko ibyo ono vuga ko volontaria ihemba cyane gusumba kuronka akazi gusumba kuronka akazi mugasha musinyanira kontra kubera ko volontaria irigisha ibintu byinshi kandi ukabikora n'umutima ukunze igihugu ariko ugwaruka rwishe rufite ibyiyumviro by'uko atarota amafaranga adashobora gukora ikintu na kimwe n'abiga bava kuyiga basha bataha abadataje nabo bagaca bigira kuri bata kwicara arakenewe ko baje mu mashyirahamwe kugira bahindure ibyiyumviro
ego ubu ndaduteye kama ni Albert uri ku radio ijwi rya Amerika ego watubwira irindi zina nahuri
niyo mukitwa ari mu mutambo
ego ufite ikibazo cyanke intererano
ego hani ni intererano cyangwa kuko no kuri ibintu byaje n'amatora ibyifashingiro anura kugwaruka bene wacu yuko atoshana mu kubera izi zigwashingiro byo somara mwanya mu ariko nibaza ubuzima ari cyo tubandanye cyane bwo kwitaho gukora imirimo yabo ankaca nongera nkanura abanyepolitike bacu zo muri kamwe hanyuma
ndabumva
halo
ndabumva
ego atumana n'abanyepolitike bacu yuko ubureho kwitwara kindaza ariko bakitwarika abanyagihugu babatoye arasari neza y'ugwaruka kubera ariko Burundi bw'ejo niko no munsi aha nakamiruka abanyepolitike yuko politike atari ukwica buriya ibintu byarayo bibaye mu kiri cyoki akamara amazi sinzi ko muba mwarabyumvise nubwo babahagaritse ku Burundi
twarabyumvise
ego akamanura uko hanyuma iri shyirahamwe naryo azatwe nkasha ndabihimiriza yuko abode barakugwa yoriketa imbere ugwaruka bagakura mu majambo bakabishyira mu bikogwa ahanini tumenyereye mu Burundi bavuga amagambo menshi ariko ibikorwa bikaba bike nibwo nibaza n'uko n'igihugu kitatera imbere n'abagize ngo ariko barakorwa ibikorwa bakabitwareka mu mifuko yabo ariko ntibitwareka ineza y'igihugu nkaba ndabashimiye kandi nkaca ndongera nkabazo mbere yuko iradiyo y'Amerika bari hagaritse nziko ari mirongo kureze n'ibihumbi sinzi ko ndoko indi SMS tuyumvira ko nuko ingire bimeze
mushobora kutumvira ku mirongo migufi ya short waves no ku mbuga ngurukana bumenyi
ah niko afite ama telefone agezweho
yego
murakoze cyane
turabashimiye Gerard uratumva
cyane
yego irindi zina nahuri
aburaje ha
uri he
murumonge
yego ufise icyumviro uterera canke ikibazo
yewe cyuje mwahe rero ikira oyarongwe yo sabye aja
yego yego
yego gukora ngo n'ibyo n'ibyo yarashye kuko yaraje ne iki cyane n'indwara nabanye na sonye ndashinda kirondoka yizi cyakora bana ne ya mahoro kandi
halo umurongo wa telefone ntumeze neza
halo
halo uratwumva umurongo wa Gerard ntumeze neza dufite Elia uratwumva
Hai mirimo ndagumba.
Yego, otubiri ni dizina nahuri.
Ntakwiyenta ngabande mukendera mu Burundi.
Ikibazo canke intererano?
Yewe cindaka sikubera nta kangwanye n'ikiganiro ngamenye cyo ari cyo ko nashaka menye uburyo umugabo yashikira ujyamurongo mwatuje ko twe dufite amatelefone atanu.
Biragoye ubutwumvikanira ku mirongo migufi ya short waves canke abafise uburyo ku mbuga ngurukana bumenyi ari za Facebook barashobora kudukurikira.
Umva ikigo telefone isanzwe n'ibikunda.
Nibaza ko bidakunda.
Murakoze.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC. Nibaza Albert yavuze ngo kenshi ibikunda kuvugwa ngo namajambo ngo mesha akunda kuvugwa mugabo ngo ntibize mu bikogwa ico cyumvira mu kibaza kwi
ego nko yarivuze nyene abantu benshi baravuga ntashira mu ngiro ariko twebwe turatandukanye na nene mashirahamwe kukubera ko dufite no vuga ihangiro rinini cyane y'ukora Afrika ku mugabane w'ibihugu bikenye bituma dukora kandi tuvuga ariko tugashira cyane imbere ibikorwa na cyane ko mu ihangiro ry'iwacu tuvuga tuti twebwe abadukeneye bose badusanga ku kivi niyo tandukaniro riri hagati y'andi mashyirahamwe na cyane cyane ko mu ntuze muri Afurika usanga cyane cyane urwaruka rufise amashyirahamwe mugabo nko mu Burundi usanga amashyirahamwe 100,000 uwo genda ukabaza ati duhe icegeranyo cy'ibikorwa mwakoze ntacyo mwogira ntacyo twasanga ariko nibaza ko mwashoboye gucisha amaso ku rubuga ngurukana bumenyi imbere y'uko mudutumira rw'iwacu no Algef Africaine Forum murabona ko mu mwanya muto tumaze tuticaye ishyirahamwe ryashinzwe mu mwaka w'2007 uyu munsi ryicagemererwa imbere y'amategeko novuga yemererwa n'ubushikiranganji bw'intwaro ya hagati mu mwaka w'2010 itariki 8 z'ukwa gatandatu uno munsi kuva mu mwaka w'2010 dukorera mu bihugu 47 tumaze kuguranwa ama antene muri ibyo bihugu 47 dukoreramo tumaze kuba twemerewe n'ibihugu ofisiyerema mvuga bamaze gusinyira impusha zo gukora kuko ahandi hose turahakorera ku maautorisation provisoire mu bihugu 38 turi kuraraba ibyo turiko turakora tukaba tumaze gutunganya inama zine mpuzamakungu zititabye munsi y'ibihugu 38 imwe muri Cote d'Ivoire iyindi muri Ethiopia Ghana n'u Burundi ugiye kuraba ibihugu turiko turakora urabona nta bapartenaire tukavuga dufise amahera dufite menshi abantu badufinansa nk'uko usanga ayandi mashyirahamwe abigira ariko usanga ari ama contribution yacu kwitanga kugwaruka kumva ko dusize ingufu amaze ushaka guteza imbere umugabane wacu urabye muri uwo mwanya muto tumaze kurangura urabona ko amajambo ariyo makeya para hapa hivi kubwa. Tugereero na kwenye sateti zetu la nua poka bada kora tulikukivi, ashaka kubimenya yora mama hapa hivi kubwa dushora kuruvuga ngo kana wamenyi chesha fibri kama wewe sara chepag.
Iyo mugiye mugahura mu manama nko ku mugabane wa Afrika mwabivuze na manama mu makungu niki ye mushimikira ko kukibazo kijanye n'abakiri bato
iyo tugize cyane cyane kwiterambere gushira ugwaruka mu bibanza bifata ingingo kubera ko nubundi tugumye tuzovuga tabantu natwe dufise batuvugira inama nshingamateka yigiriwe n'abafite ibyumviro byabo bigira byumviro ugwaruka ugira uravuga hanyuma bakakubwira bati ibyo uri kuravuga wewe nyene ntibabyumvirize cyangwa bakakubwira ati ibyuvuga ni sawa ariko ukarindira ko ibyuvuga bijya mu ngiro ukabura hanyuma ikindi cyo dushimikira ko cyane cyane turashimikira kubumbatira amahoro n'umutekano muri Afrika kubera ari byo ntandaro y'ingorane bituma tutanatera imbere cyane cyane ko usanga haguma hiya dukiza ibiroberi ntambara hatari mu Burundi hari ntambara usanga ziri mu Rwanda zitari mu Rwanda usanga ziri muri Congo zitari muri Congo usanga ari Tanzania zitari Tanzania usanga ari Madagascar nk'uno munsi muri Madagascar leta yose iri muri greve nta gihugu na kimwe kiriko kirakogwa bamaze ikiringo bari mu ntuze bari muri greve ugasanga ibyo byose bituma haba gusubira inyuma kw'iterambere Gabo leta yarakuwe n'ukuvuga bari mu ruja n'uruza usanga badashingira icyo bafata n'icyo bareka umwanya wo kuyumvira ibikorwa by'iterambere ugasanga biragize ntibyoroshe turashimikira kandi ku ruhara rw'ugwaruka mu iterambere muri Afrika turashikira ukuntu ugwaruka rushobora kugira icyo ruterereye kugira ngo rushobore kugwanya ubushomeri rushobore kugwanya ubukene kuko usanga ugwaruka rwinshi cyane cyane rufite ubukene
muri make cyane imbere yo gusezerana make cyane ni ikihe cyanyuma n'ubuhe butumwa mushikiriza abari kubatwumviriza make cyane
ego ubu gutumwa noshikiriza abatwumviriza nuko badushikira mu bikorwa dusanzwe turiko turakora hanyuma kandi bakita ineza y'ugwaruka bagashobora gufasha imigambi y'ugwaruka kugwaruka nago rurashoboye hanyuma ndangize mpoza imiryango yaburiye muri rya gandagurwa unyamaswa yababereye mu Cibitoke kuri uyu wa gatanu
murakoze yari Eric Nsengiyumva yoboye ishyirahamwe JAP ishyirahamwe rigenewe gufasha abakiri bato mu kubaha impanuro kugira ngo bashobore kwiteza imbere bakakorera ku rwego rwa Afrika hari mu kiganiro muri Sanga dushimiye namwe mwese mwashoboye gukurikirana iki kiganiro abaduteye akamo bagashikiriza ivyiyumviro bakanabaza n'ibibazo rero ikiganiro twari tubafitiye cya muri Sanga rero aha niho kigarukiye dusubireyo kubashimira mugire ibihe byiza mubandanya kudukurikirana kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika isamiranira ngaha i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
Shuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi tubamenyeshe ko mu gihe iyo mirongo yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 7325 9685 9815 ndetse n'9195 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo y'13630 15460 15675 17530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi y'6470 igihumbi nijana na mirongo irindwi ndetse n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu. Ni Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi ya shortwave, tukaba tuboneyeho no